e nella Dio in Jui di America. Iswili America di qualche cosa di gana vedere di un chirondi di un chirwanda morondi di un chirwanda come gufi a shortwave come tiro ci mi dicendo come tiro mi non giri la zivire in Rwanda molto come la cui FM di giana na cane ne vice di tatto mo shorano kudu kikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kukivanza chacu chamakuru wezi tatu wa kaburungu radio yacu vwa kaburungu com mwenye weneza chuti mwisi na mwenye wakundu vila diyo Iswili America mwenye kumona Frederick Mwenikeje ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri saa 10 munsi twatumiye bamwe mu bafasoni b'abarundikazi bakurikiranira hafi politiki y'Uburundi kugira ngo tuganire hanini ku ruhara rw'abafasoni mu iterambere ry'igihugu. Uyu munsi rero turi kumwe na Madame Alice Nzabukunda akaba ari umukuru w'umugambwe ADEHA imvuga kuri. Turi kumwe kandi na Madame Antoinette Ndikumagenge akaba ari mu mugambwe CNL. Mwiriwe neza bafasoni turi kumwe, murakoze cyane rwose.
Nari se mugenza ndi kujya tutanga ikiganiro
murakoze bapfasoni kuba mwatuye aka kanya kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere imbere tuja ku muzi w'ikiganiro, nashaka mugire icyo muvuze ku jambo mukuru w'igihugu mushasha General Evariste Ndayishimiye yashikirije ejo ku munsi wa kane ari Gitega, aho yavuze ko insinzi y'umugambwe CNDD-FDD ari insinzi y'abarundi bose. Madame Alice, ibyo bintu mwabyakiriye gute?
Twabyakiriye neza kuko iyo umuntu umukuru w'igihugu afashe ijambo akamenyesha yuko atsinze atindiye bose ari abamutoye n'abatamutoye, ibyo ni ibintu byiza cyane byo gukenguruka kuko bica bituma umuntu wese aba mu gihugu atuje yumva yuko umukuru w'igihugu ari Sebarundi ari umubyeyi kuri bose.
Madame Antoinette Ndikumagenge, iyo jambo abantu benshi bavuga ko rihumuriza abarundi bose, mwebwe mwayakiriye gute?
Iyo jambo Sebarundi yarayatumereye kumva ari byiza cyane rwose, kuko avuze ko hadatsinze umugambi hatsinze Uburundi bwose. Utawumva yuko abarundi barema bose biyumva ego ukoko bwose imigambwe yose ubisanzwe Imana imuki imbere akabiri ikafita mu ngiro icyo yara yakumereye, numva ari byiza cyane byo remesa Abarundi.
Amajambo yashikirijwe amajambo menshi cyane rwose akomeye kandi n'imigambi irashe zorangura, ariko nashaka tuvuge kubona umugambi ukomeye cyane rwose yatangaje avuga ko Abarundi bose bipfuza kuganira kiretse Abarundi boba bashaka gukorana nabo ise abakoloni bafise ikibanza muri leta yiwe, eka ashobora kuganira n'abantu bose bavyifuza bafise ivyiyumviro vyubaka. Iryo jambo ryo mwajyakiye gute Madame Alice Nzabukunda?
N'amajambo meza cyane, kibona bagatubikiye amajambo yashikirijwe, amajambo meza cyane kandi biri byumvikana yuko iyo hariho akabase karakiri umuntu ni byiza yuko abantu babiganira. Kuko umushasha rero yaremeye kugaragara yuko umuntu wese afite ikibakiye ko imiryango yuzuye kugira ngo babiganire. Nuko bizi n'umugani w'Ikirundi urabivuga yuko ibyiza byakorerwa mu nzego z'urugo kuganira ari umuti, kuko amabishyira ari imigani myinshi
byerekana icyo byerekana yuko ibintu byiza bikemuka iyo bishyiye mu gikari ibyo dore ko abantu baganiriye umuntu wese akumvira agatuma ugutwi uyundi kandi bakabivugana babwizanya ukuri ni ngombwa yuko batora ibishe ni byiza cyane yuko umuntu uwo ari we wese ugomba kukibubaki kuko iryo jambo rigiye ahabona ibibigiye kugaragaro umuntu ugerageza guca mu zindi nzira mu gihe hakiriho umuryango ari uwo muryango w'ubuzima ibiganiro ko bakoze ariyo nzira bafata kugira ngo ibibazo byose bikemuke
Madame Antoinette ndi kumagenge muri iki hariho abarundi benshi bari hanze y'igihugu eka benshi bakaba bifuza ko eka buganira n'ubutegetsi ijambo ry'uko ashobora kumviriza Perezida Mushasha ashobora kumviriza umuntu wese afite icyo ashikiriza cyubaka atari kwakorana ariko n'abanyamahanga iryo jambo mwajya kiri gute
ejo ntashoboye gukurikirana neza ijambo nyenicyubahiro yarashikiriza kubera nari ndindiriye ko iki kiganiro kiba hanyuma zicyaba ariko sinashoboye kwakira neza ngo nshobore gukurikirana nari nzi ko ndabikurikirana uyu munsi ariko ko mu mbagize icyo kibazo nibaza nk'uko mpereye aho mu bugenzanje ahereje avuga ati Imana ni yamufasha kibazo ariko bizogenda neza nakira nte nogeraho nyene abari ko barabikurikira barambwiye yuko abapasitori abasengeri bamuhezagiye kandi ya noneho no mukurahira gufatira ku gihugu kandi na bibiliya bakemera yuko bazotunganiriza abarundi bose rero kuko ikiganiro n'ibiganiro n'ubundi bivuze no gushyira imbere ibiganiro kandi ibiganiro byane duha hamwe rero ushyira imbere ibyo nyene biyemeje imbere y'imana n'imbere y'abarundi bose hanyuma aganira n'abari nyuma y'igihugu bahunze igihugu nabo n'abarundi nk'abandi eka n'imigambwe yose bakajya hamwe bakajya inama n'ingingo ingene igihugu cyotwagwa urumva ni bya biganiro nyene byotuma uburundi tera imbere abarundi bagatera imbere tugashyira ku ntambwe ishimishije abarundi bose bifuza kandi biyumvamwo
tugarutse kandi rero ku cyumviro nyamukuru cy'iki kiganiro uruhara rw'abapfasoni mu iterambere Madame Alice Nzobukunda huko rw'iki kugira ngo uruhara rw'abapfasoni rugaragare mu nzego zose z'igihugu cy'u Burundi
kugira ngo uruhara rw'abapfasoni rugaragare mu iterambere uko mu bikorwa ibihugu bifasha mu iterambere byinshi igihambaye nuko abakenyezi baronka ibibanza tuma bashobora gushyira mu ngiro amaporogaramu yose rutuma ubukenyezi atera imbere ndetse n'igihugu kigatera imbere kuko nk'uko mubizi burya iyo uteje imbere ubukenyezi uteje imbere umuryango kuko burya umuryango kenshi ufite ishingiro ushinzwe ku bukenyezi icyo bituma rero tugira duti abakenyezi baronse inzira bacamo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bigaragara bizana inyungu kuri benshi ni byiza cyane bituma ubugabo rero mu gihe bahawe ibibanza usanga igikorwa cyaje kitagaragara kitahabona ukisanga ni ngombwa zatewe akisi kitagaragara igikorwa bari kubakora bigeza mu cyo bituma rero mu bibanza bimwe bimwe bikomakomeye bituma umuntu igikorwa akoze kigira kibonekeza gitanga impakite gitanga umuco kikarasira mu bantu benshi ko ibyo bibanza na byo nyine ku bakenyezi uburyo bakayashira abakenyezi barashoboye barafite ububasha barafite ubwenge barafite n'ubukerewe bwo gushobora gukora ibikorwa ahabona bajya ko batangiza inzira rero usanga zigizwe n'abantu b'abagabo gusa boheza bakibaza yuko hariho n'abakenyezi ibibanza bimwe bimwe bifasha kugira impakite bakayashiramo
Madame Antoinette ndi kumagenge kugira ngo uruhara rwa fasoni rwigaragaze ikaruboneke cyane rwose bagire uruhara ruboneka mu nzego zitandukanye z'igihugu hokorwa iki kubwanyu
Frederic era aba bisanzwe mu Burundi kugira raporo tegeranyo cyo muri Karama ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu reka no muri iki cyubu nyene cyaberekanye yuko abakenyezi icyo cyegeranyo cyari cyagizwe na Afrabu abakenyezi b'Abarundi bahungutse ishyirahamwe ry'abakenyezi b'Abarundi bahungutse cyari muri Kigarama ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu biharuro byerekanywe harerekanywe yuko abakenyezi bangana na 51% abo n'abari biyandikishije mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu matora abagabo nabo bari 49%. Byumvikana yuko abakenyezi ari bo benshi ku bashingantahe ariko urabona yuko mu mategeko hose bamaba bategekaniriza ngo n'imiburiburi 30%. Abategekanirije 30% rero utusanga mu bisanzwe yari n'imiburiburi urumva ni ukuvuga guhera ku 30% kuduga naho twogeza ku 90% bagahereza abakenyezi 90% nta kibazo kuko turashoboye cyewe naragerageje gufata ibyegeranyo byagize ndaraba urabona nk'ubu mu buzima bw'igihugu bahereza umukenyezi utuntu no mu bibanza bidahagije gituma umukenyezi nawe atajya imbere aboneke ateze imbere neza igihugu cyiwe nk'uko byategereza heraba uburorero buto nko muri mu bushikiranganji ubushikiranganji 18 abakenyezi ni 3 gusa ubuyobozi bw'ubuganga mu ntara muri 18 hari abakenyezi 2 gusa abigiye ubuganga n'abakenyezi benshi heraba bantayegaezwa mu bushikiranganji ni 18 20 mugabo haba harimo abakenyezi 2 gusa hanyuma tugende mu gisirikare usanga ari 3 mu bantu 178 abategetsi abafise uruhara mu ntusenya mugu gufata ingingo mu gisirikare amadeseye amantuzenya ntusenya ubuyobozi bw'indero mu ntusenya mu ntara ni 163 mugabo abakenyezi 9 mu burimyi n'ubworozi mu ntara ni 18 ariko abakenyezi ni 1 gusa kandi abize iby'ubugoronome ari benshi tuzi neza rero kandi mbona abakenyezi bamwe bakumirwa imbere y'igihe kuva tukigira tugitwagwa n'abanyamahanga tutayikukira urabona yuko abakenyezi bama babahereza ikibanza gito hari abo barungika mu za sida aho nta mugore n'umwe yigeze abamwo ishure ryabaho wamengo ni ukudukumira n'ukudukumira byarimwo wasanga barungika abakenyezi abigeme muri mashure ya menajere tumaze kugira bakarungika muri eneva ekoso esi ugasanga rero
ibyo byose byoba biva kuki madame Antoinette ndikumugenga biva kuki
biva kukuntu umukenyezi biva kuntu uzenya kukuntu twakuze abakenyezi mu mico yabo bamye ari abantu batahabwa ikibanza gikomeye ngira warabonye yuko hariho n'imigani y'ikirundi bavuga yuko atasake yabika ikomoko kazi cobikiza kiriho ni ukuvuga ko atamugore yovuga ijambo hariho umushinga ntahe kandi wamengo kuba wize amashure menshi aho hambere wamengo nikoza ku mukenyezi bika birakura rero muri mantalite ariko urabona ko bagiye baragira gato gato bakaza baraduza twizere yuko n'ubu bazoduha ikibanza gikomeye bazotanga ku bakenyezi ikibanza gikomeye kuko barashoboye noneho muravuze yuko nyakubahwa azoshyira imbere ibiganiro mu migambi basizemwo ni ukuri baze bashyire imbere abakenyezi nabo babumvirize bumve ko barashoboye intabwenge z'abakenyezi mu Burundi
Madame Alice Nzobukunda ya Marita yose agira kurikirana kenshi na kenshi aravuga imigambi yo guteza imbere abafasoni eka bagashira imbere uruhara rwa fasoni ariko kenshi na kenshi mu ngiro usanga atari ko byifashe intambamye zoba ziri
uyu mutsuno uvuga nuko mu ijambo ishwe n'ikuru cy'ibyo yafuze yari yari yaravuze yuko azoshira imbere umuhara w'umukenyezi rero ni ijambo yashikirije tuzokurikira kirangura buri byari byanyuranye ni kizira tuzokurikirana kugira ngo turabe by'ukuri yuko
nzamukunda hari kintu abafasoni muri kigihe bokora kugira ngo ivyo bintu bimitwe y'abantu bihindagurike eka nti abafasoni ntibarindire ko bahabwa ivyo bibanza bonyine bakavyirondera hari uhari abugira hari kintu bokora muri kigihe kugira ngo bahindure ibi mu mitwe y'aba cyane cyane y'abashinga ntaye y'abagabo
kugira ngo bihinduke abakenyezi abakenyezi uruhara bafise nuko nabo 30% baba bari bokora bokora bidashimwa bagakora bikagaragara ku buryo bama bari kubara kuko nitwo kwa mategeko turakorera ku mategeko ngo ariyo yonyine azokwamaza iki kuko mba niyo 30% nuko yanditse mu itegeko yabitanditse mu ntara ya Torrance ni ukuvuga yuko abari mu bibanza bisiga amategeko bokora bari ko barahimiriza kugira ngo bari ko barakora bakore ibintu bigaragara bituma bavuga bati bajya bakenyeza ubwabo ndi barashoye bituma bagira babagirira umwizero kuko kenshi usanga n'ababa bari muri ibyo bibanza ari abakenyezi batinya gufata intego batinya kuvuga ikintu biyumvira batinya gutanga icyiyumviro babona ko cyotera imbere iyo rero bamaze gutinya bo nyine ubwabo bakumva umenga bahari kuko bahahawe ntibahahari kubera yuko bashoboye bita bituma rero mu mitwe y'abashinga ntahe y'abagabo mu mitwe yabo bikumva birimo yuko umukenyezi atashoboye ubwo mu gihe bokora ibikorwa bigaragara bagakora nyine bagakora kora yitanga bagakora bagerekana yuko yuko hari kintu gishobora kuba mu bikorwa by'inyo yabo cyangwa mu byiringiro mu mitwe yabo bagatanga ibyiringiro birashe tebe imbere igihugu bigatuma abantu bahindura uwo wese aza bari mu kibanza ari musantere ari uramatari ari umukuru w'umutungo igikorwa jedwe akagikora n'umutima wuzuye akagikora ataja mu biturire akagikora ataja mu manyanga n'ukuri ndabarahiye kuzobona yuko uko iminsi izogenda bazogenda baremere guterere ku buryo batazoba bakira ni umukenyezi cyangwa ari ubushobore wese uzobona bamukwezi yari bamuhereza igitanda
Madame Antoinette ndiko magenge mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose mwaci umugani uvuga werekana ko uruhara rw'imico ikirundi nago nyene ufise ari nk'intambamyi ikintu mu nibaza cokorwa kugira ngo iyo mico ihinduke babone kumufasoni ashoboye afise ubushobozi bumwe cyo kimwe n'umugabo nkaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abafasoni biga muri kaminuza usanga ari bo benshi cyane rwose kurusha abagabo usanga ari bo kenshi na kenshi baronka amanota menshi kurusha ikintu cyokorwa kugira ngo iyo mico yo mu Burundi ihinduke babone kumufasoni ashoboye cyo kimwe n'umugabo n'ibi
Kero mbona ubwa mbere ikiri kintu gihinduke ikintu cy'ubwa mbere aho gitangura guhindukira gihindukira mu miryango mu kigute nuko abashingantahe bubakanye n'abapfasoni babo babemera yuko bashoboye hama bakabaha impusha barashobora kugenda gukurikirana ibintu bya politiki n'akare nibo benshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma ni ukuvuga ko mentalite mu bagabo zobavamo aho benshi usanga bavuga yuko nta mugore ukwinjira muri politiki hanyuma ngo batahire mu rugo nka rero nkanashimira n'abashingantahe bamaze kujijuka bakarekura bagahereza uruhushya abakenyezi babo agashobora kubandanya muri mu nzira ya politiki hanyuma rero nkatangenda naho no ku rwego rw'igihugu mu bisanzwe uko mpora mbona uko mbona uko mu Burundi bigenda hariho ubuzi buraba ibya politiki n'ubuzi biraba ubuhinga donka amaposte politike n'amaposte tekiniki ubu rero uko mbona bikorwa barahi mbona umengo basigaye baraba n'ubuzi butari ubwa politiki butajyanye n'ibya politike ubuzi bujyanye n'ubuhinga bagaca batangura bagaca babyegukira ku mugambwe ku buryo ushobora gusanga naka yari ashoboye iki naka agashobora iki ariko ntashobore kukironka kuko atari mu mugambwe uyu cyangwa uwundi iyo rero mantalite yobaho iyo mico ikavaho bagahereza umuntu abishoboye ntibarabe ngo ari mu mugambwe uyu cyangwa ntari mu mugambwe icyo kintu kikava mu mico y'abarundi ni naho usanga igihugu kigiye neza bakora neza atakuvuga ngo sinkoraka kuko nahawe na naka nahawe na naka bagahereza umuntu akazi abishoboye kugira iterambere ry'igihugu rigende neza
haramaze kuba ibikorwa byinshi eka byerekana ko intambwe abafasoni bamaze gufata iteye imbere ariko urugero abantu benshi bifuza ntirurashikwa ko Madame Alice Nzobukunda ubu muri iki gihe biramaze kugaragara ko umufasoni ashobora gukora ibintu bikomeye ari mu baja abahinga bashobora kurunika ku kwezi baratwara indege n'abainjeniyer n'abaganga none ikintu mwibaza ko buhoro buhoro cyo hindura nk'imico kugira ngo umufasoni ahabwe amabanga akomeye cyane rwose nk'ayahabwa umugabo hokorwa iki ibintu mubona byoshirwa imbere imico yohinduka gute
ni ko nyine kuko tuvuga kugira ngo igice gihinduke hariho ni kwa kwerekana kubikora uko bazaba bari kwarabikora n'ababa bahawe ayo mabanga kuko kugira ngo barinde bemera yuko umukenyezi baguhaye ibanga ukora ni ngombwa yuko aho uherereye utegereza kubikora gutinye jisho ubwoti rero kadatonze kigena ko ntahacokeye akajambo kugira ngo ugaca usanga n'ikintu cyaba kiriko kiragenda nabi ntacyo ushoboye kuvuga n'ikintu cyaba kiriko wokora ngo ushyigike leta kugenda neza basanga kubisakya kugira ngo bihinduke manta bihinduke imico y'abarundi ihinduke nembere ko umukenyezi ashoboye ukuri kizoza kiraza buhoro buhoro kiraza buhoro buhoro korona nibyo ndabati ko ndababwira yuko byaciye ku mategeko kuri ayo mategeko bigeza bukebuke ku buryo n'ibyo tegeko rizose ndabikajaho aho ryemera yuko umuntu wese ashoboye kandi umukenyezi sinoshima yuko murinda kugera aho twandika ngo umuhenzi ngo arinde ku bice 50%. Ibyifuzo twese turi kujya ku mukenyezi umwe cyo kumwe n'umushinga na yo tubara hari ubw'ibibanza bito mu Uganda mugabo kugira ngo mwanzarite ibinduke nuko abakenyezi bashoboye baba benshi kandi bakigaragaza ibyo bakoze bikagaragara kuko bitaza ku mugaragaro kuko bigiye ku mugaragaro ibyo wakoze bikaboneka ni ngombwa abantu baratinyita bagatinyinda rero bakabona basi si umwe si babiri si batatu bwa bundi abakenyezi bashoboye ni benshi bikareka kuba mu majyambo gusa bwa bikagaragara ku n'amakuru abona bakoreye kandi akikora neza uyu naka twari minisiteri kandi minisiteri igenda neza uyu naka twari direkito jenerale kandi igenda neza bakaba bega bimwe ekisema bakaba bimwe bigaragara biboneka ku mugaragaro ko imboneza bakaba imboneza z'ukuri ibikorwa bashinzwe bakabikora ku buryo abantu bose bagishinzwe mu gihe byose abakenyezi nazo bazenyesi bakora ibishimwa uzosanga mu mico byanjye birahinduka nk'uko abakenyezi bashoboye ikindi ni uko mu ngo hagerageza ko habaho gutanga korohereza umukenyezi kuko kenshi muraje umukenyezi mu bice kubwa byagendagenda kenshi usanga umukenyezi akora ibintu bibayabaye byo mu rugo ugasanga nta burenganzira bwinshi afite bwo gushobora gukora ibirengeye kuko murabona nk'uko ashaka gushaka kwiteza imbere rimwe navuga mu ntango iteza imbere umukenyezi iteza imbere umuryango bivuze yuko umukenyezi ashobora kuronka akise ashobora kuronka uburyo bwo gukora nk'iki ari sosiyete gukora ishyirahamwe iteza imbere umuryango kuko kenshi usanga umukenyezi bimworohera kuronka ideni kuri banki igihe yaba ashaka gufata ideni ngo yiyungunganye akora akantu kuko kenshi usanga kubera yuko kuko uhabwa ideni urinda kuba ufite kwakiriza ibintu rwakiriza nabyo ubwenge ntabyo abafite kenshi ibintu biba ari iby'umuryango ugasanga rero umushinga nawe ataritahura ngo usanga biragora yuko amukundira gutanga ingwate warundi ibyo deni ashobora gukora ugasanga rero iyo abashinga nawe batabyumvise neza biragorana ko umukenyezi bamurekera ubwo buryo iyo posibilite ushobora gukora kuko akenshi bazibigwa n'uburyo bw'amafaranga dufate nko mu bantu bashaka kwiyungunganya ngo bakore ibigirwa byo guteza imbere umuryango ikirenzo kenshi bimwe bavuga bati ni ukubafata kugira ngo bashobore kurunga uburyo kuko bwari umunsi iterambere afite ko araheza rikagaruka mu muryango
mbega madame Antoinette ndi kumugenge uruhara rw'umwigeme rwo rwifashe gute hari akamu mutere ugwaruka rw'abigeme cyane cyane kugira ngo bijijukire amashuri kandi igihe bari mu mashuri bafate iya mbere mu kurongora ari amashyirahamwe y'abanyeshuri kuja imbere mu bintu byose kugira ngo kuva mu ntango bakure ari imboneza kure ari bakure ari imboneza ikintu cyo korwa akamu mutere ugwaruka abigeme muri rusange ni nkaka
abigeme uri kuraraba muri rusange abitabira mu mashuri ni benshi ku buryo rero abigeme bize ari benshi cyane kandi barashoboye rero abigeme ntera kamo sabize ntera kamo kira mwigeme wese ahari murabona ubu unye igihugu kugira ngo gishobore gutanga ubuzi si byoroshe murabona yuko abahegeza amashuri ari benshi cyane jewe kubize nobatera kama yuko boja hamwe hanyuma bakaziba barigira hamwe bakazinga udushira hamwe twobatuma biteza imbere kugira ngo banabamenye bamenyekane yuko bariho hanyuma kandi natera kama n'abari n'abigeme batashoboye kuronka amahirwe yo kwiga yuko bokwigenza neza
muri uwo mwanya bataba baragira bakajya mu mashyirahamwe ari amakoperative bakayitaba bakaza barajya mu manama ahamagariwe y'abigeme bakumva ingene boshobora kwiteza imbere je muri rusangi no bagira yuko bokerebuka bakava hasi kandi hariho ingeso bashyise imigenzo navuga ko ari ingeso n'imigenzo barihebura aho ubu usanga aragatera ntimba umwana akaba ageze mu w'icyenda akaba cyarose amahirwe yo kubandanya cya kibazo cyo kubambe cyo kubandanya mu w'icumi na rimwe ngo aronke amanota akwiye ugaca usanga ubuzima bwiwe bupfiriye ngaho ntakari bushobore gufata ababyeyi ugaca usanga barihebuye rero na leta yo nofasha nosaba yuko yogarukira ubwo rwaruka kuko nibwo Burundi bw'ejo akaraba ingene babagirira ababa hafi kugira ngo ntibihebure ngo bahave bajya mu bintu migenzo itari myiza bababe hafi abigeme iyo bamaze kubona ubuzima bumera nk'ubwa nta murazi ko baca bahendwa bakajya mu zindi ngeso nibaba Barundi bibanga Barundikazi bibanga hanyuma bace mu mashyirahamwe bace barabe ingene boronka udutahe duto duto biteze imbere niko kamonotera ariko rero bisaba ko umuntu ababa hafi kama abaremesha kandi leta ikagira politike y'ukuntu yokura urugwaruka urundi gejo mu gasome ko niho rusubira niho bwonone kari
madame Alice Nzomkunda ku byerekeye nk'abigeme bakiri mu mashuri nk'uko madame Antoinette ndikumagiga bivuze abigeme bajya mu ishuri baja mu ishuri ni benshi eka baraciye ubwenge barasa umwanya wo kwiga ntibasamara cyane rwose nk'uko abahu bishikira abahungu ikintu ngo bahanura ni ikihe kugira ngo bagire uruhara rukomeye cyane rwose kuva mu ntango bakiri abanyeshuri ikababe abakuru b'amashyirahamwe babe indongozi mu bintu byinshi akamwotera mu rwaruka rw'abigeme ni nkaka
akamwotera urwaruka rw'abigeme ni uko mu Rwanda hari amashuri bakayiga neza bakayiga kandi mu buryo bwo hariho rimwe na rimwe usanga ari abigeme bashaka kuguma mu nzira zitari zo ugasanga koko ibyo bitome baragifite impamyabushobozi baragifite mugabo atari kuvuga mu bucenzi bwabo cyo icya mbere rero kuva mu ntango bige bakenera kumenya bige bakenera kumenya atari ukwiga kurondera igipapuro udafite ibigihagarariye nibatangurira aho akavuga ati jewe ndafite iyo ndiko ndaja kuko cyane cyane barinda kumara niba ariko baraje asiga avuga ati jewe nshaka kuzoba umuganga nshaka kuzoba umwinjiriye nshaka kuzoba umucamanza akiga afite umugambi ashaka kuzashikako amaze kwiga afite umugambi kuko ni byiza yuko umwana ategurwa kuva hakiri kare asiga avuga ati jewe ndashaka ukuri ko muri kazoza ngo agatayiga abishyize ku mutima akabishyira ku mizirikanye akavuga ati ndinda kurongo ubumenyi buhagije kugira ngo ushobore gukora ku buryo rero atazi no kuvuga ngo bariko baratisha n'ibindi bibazo agira inzira zitari zo kugira ngo baronke amanota agatangura yiga avuga ati n'ubumenyi bwo mu mutwe wanjye ni bwo buzumfuye icyo gihe rero atakurana iyo motivasiyo akurana ubwo bushake bwo gushika kuri icyo kintu akamenya yuko niyiga akabishobora akaba nabona n'imbere y'uko umuntu yize neza akamenya ashobora gukora igikorwa kigaragara icyo gihe rero abana bakagenda barahinduzwa abana babigeme ibindi bajya yuko bikabafasha kugira ngo bigende neza n'abigeme bashobore kubikunda hobaho nk'ishyirahamwe ry'abakenyezi cyangwa umuzi w'abakenyezi cyangwa ikabishyira mu ngiro bagategekanya ibintu bimera nka konkuru ibibazo baza baraha abigeme baciye ubwenge gusumba abandi akumva yuko abigeme baciye ubwenge gusumba abandi bakabahamagara bagakora ibibazo hanyuma bakabaha udushimwe bamaze kubaha udushimwe biratuma hariya habaho ugukunda kuja imbere ugukunda kumenyekana nabo ko bashoboye icyo gihe usanga abo bigeme bakagira ati nanjye niga nkamenya iki kintu kigeza muri rya konkuru hanyuma bazongera ibyo rero bikamutuma yumva ko bimutera iteka umukenyezi kuko nahora mbona kera no ku mashuri twari dufite ikintu hahora habaho utubazi no mu bifata byose biri bana abantu baje bashanye barushanye bwa mbere bakamuha agasiri utusanije ibintu birasuma muri cyo gifata abantu bose bagerageza gukora cyane n'umutima wabo wose kugira ngo nabo bazobe muri abo bantu bashima baje imbere nibagiye ko hageragejwe kuba umwe nitwe turimo dutuma abana babigeme bakavuga ati nikonkuru yabigeme abo bigeme rero bitari batuma kugira ngo tubase nyinshi bakumva barabikunda bakumva barashaka kwitanga uko bashoboye kose kugira ngo nabo bazoje muri iyo konkuru hanyuma bamenye bamenye hano bahabwa ako gasiri n'ibindi bifasha rero kugira ngo abenshi bakunde hanyuma rero bige bafise rero iyogizeti bafise icyo bashaka kugeshikaho kuko iyo upfa kwiga gusa kugira ngo wige ukabona iyo ushaka kuva kabubwira vize icyo ushaka kugeshikaho usanga kenshi ariko wakwiga nyine kuko umubyeyi yakurikije ishuri ritatu uko wahagerageza kuba nk'umwaka w'icumi cyangwa umwaka w'umunani wasanze ishuri ryisumbuye ko umuntu atangira kumutegura kumva kuko abantu bose barasa impano si impano zitandukanye ubwo umuntu wese
mwavuze ibanza nka 30% mu nzego za leta eka bidakwiye umuntu yihweje igitigiri cy'abafasoni ukuntu ari kinini kurusha igitigiri cy'abagabo kama mu uruhara n'ubundi ruzoba uruhara rw'abafasoni nibo bazobandanya berekana ko bikenewe ko eka bashika mu nzego zitandukanye ikaba gakora ibintu bishemeye nk'uko mwabivuze akamotera abafasoni kugira ngo babandanye basaba ko kugira uruhara ruhambaye kurushiriza ni nk'akahe madame Antoinette ndi kubage
Frederic mukama abakenyezi kubatera akamurira na turabakenyezi mwahamagaye abakenyezi natwe turiko turavuga barabyumva kandi rewe nohimiriza cyane cyane kuko abakenyezi turashoboye bariho kandi ni benshi cyane rewe ahubwo nosaba leta ibi biharuro byo gufata umukenyezi bamuha 6% 7% 9% 10% ubusa 100% ni mbona yuko leta ariyo yofata iya mbere kugira ngo yereke umukenyezi kwabaho kandi ashoboye kuko bariho rero kuvuga turavuga kandi amanama arakogwa ibyegeranyo ibyifuzo by'abakenyezi byamaze yatanzwe kuva kera n'ubu ntituzohagarika tuzoguma tuvuga ariko nibaza Frederic yuko uruhara runini ruri muri leta kuko abakenyezi muri politiki bariyo ni benshi kandi rero abakenyezi nabo ni ukumenya neza yuko uruhara runini cyane ego kujya mu bibanza byo kwitoza ni sawa kandi mugabo n'ibike nabyo nuko rero n'ibi bisigaye ibibanza bikomakomeye kandi byinshi rwose n'ibi bibanza bisaba ubuhinga rero abakenyezi bariho bize babishoboye kandi berekana ko babishoboye nibabibahereze bagakore nabo bigeme kuko umwigeme mu bisanzwe ahejeje ishuri aba yiteguye kuba kugwiwe ni ukuvuga yuko aba ari umwigeme yiteguye kuba umupfasoni azoshikira muri bya bice bidahereza umupfasoni kugira ngo ashobore kuba yotera imbere ubundi ho barabishoboye kandi aho bashitse mu mabanga y'igihugu yewe si nkekeranya ni nabo bafasha neza kurusha abashingantahe kuko abakenyezi twamye turi abantu b'ikigongwe kandi dutegera cyane rero ushitse mu biro by'umukenyezi uriyumva n'abashingantahe bariyumva barabona yuko bavaho batunganirijwe neza rero ntitwava tuvuga ngo abakenyezi ntiberekane icyo bashoboye aracyerekana ahubwo nibabahereze babahereze kugira ngo ubumenyi bwabo n'ubushobozi bwabo bashobore mu kubyerekana
mu bikorwa bidu z'iterambere ry'igihugu cyacu. Madame Alice Nzomukunda, uruhara rw'abafasoni rukomeye cyane rwose rurakenewe nk'uko mwabivuze ibanza bahabwa mu nzego zitandukanye si byinshi tugereranije n'ubwinshi abo bafasoni bafise ikintu bokora bakaja bagafata iya mbere kugira ngo bumvikanishe ko bateza kuronka uruhara ruhambaye ni nk'ikihe hokorwa iki abafasoni bakora iki akamumuhotera n'aka
ntibigatare ko ari burya twavuze nyine ubirimo nabikore kandi abikore neza ni ibyo uko nabayigendo bagitangura amashuri bo kwiza bakikino bariko baravuga imbere iyo bariko baraza ariko rero byose murumva birakenera birakenera ugushaka kwa leta niho bagira fronte politike kuko urumva ari imbanda utajamwo utari ubigushyizemo kubigushyiramo naho babigushyiramo kuko bakumenye bakumenya naho kuko hari inzira bajya gucamo kugira ngo bakumenye naho baca mu migambwe naho baca mu kurongerera ikijya duhuye no kuba ari ikibuga bivanye n'icyo umuntu ariko arakora n'icyo yerekanye bifashoboye iyo volonte politike irahari ubu barayivuze ko iriho n'icyo ari umukuru w'igihugu akiri ko ari yamamaze yarakivuze aranagisinyika ko so rero ubunye n'ukuri turagikenguruka rwose turizera ko tuzosibona mu kugwa asigaye bamo kuko bose ntiboja muri leta abandi bakenyezi batari muri leta batari mu nzego za leta batari mu bikorwa bya leta aho baherereye hose bagakora bagakora mu nzego z'imigambi ni uko guca mu mashyirahamwe ni uko gutegura imigambi nawe wenyine yo mu rugo rwawe hanyuma bakumvikana n'abashinzwe muri bawe kugira ngo basigare gushyira imigambi baba bateguye icyo gihe utusanga nk'uko kenshi wagusanga niyo hari abantu baboneka yuko bakoze biboneka ari umworozi mwiza gusumba abandi ari umushinga nawe umuntu ahabwa ishimwe ry'uko yakoze izina runaka usanga ari umushinga nawe ni byiza rero yuko n'abakenyezi bashyika ku rugero ku rugambi baba bateguye n'umushinga nawe nyine bagaheza bakayishyira mu nzira kamwe kaba uyu ni umugambi kenyezi yashatse gukora kandi yawukoze kandi wagaragaye biragoye kuvuga ngene byogenda kugira ngo babishobore atari ukugushyigikirana kindi ni uko abakenyezi bateza guterana intege abakenyezi bateza guterana intege kuko akenshi turashaka gusanga twaguye mu mitego y'abandi bataratahura y'abagabo bataratahura yuko umukenyezi ashobora gukora ikintu garagara kandi kikagenda neza ugahita usanga natwe turashobora kugwa mu mutego havuha intege wa mukenyezi ariko akora byiza ugasanga tugiye mu bajya kumumanura iyo rero ndabona yuko inyigisho zigenda zigatangwa ku munsi ku munsi hari amashyirahamwe atari make yahagurutse kugira ngo ajijure abakenyezi ayo mashyirahamwe rero izo nyigisho zarafashije rwose kugira ngo abakenyezi uno munsi usanga umukenyezi anezererwa kubona umukenyezi wundi ateye imbere atera siko byatekereje inyigisho zagiye ziratangwa byarafashije kugira ngo umukenyezi ashime kubona umukenyezi wundi ari imbere ahubwo niyo yabona agiye gusirigana akaza akamufata mu mugongo akamuha impanuro zikenewe kugira ngo abandanye aze imbere hakumumanura ibyo ni byo bikenewe turakeneye gushyigikirana uko bizaba biri kose abakenyezi baza baba bari imbere turakeneye intege
uruhara
kwa kane na volonte politike ushaka kwa politike kuko
ugushaka kwa politike uruhara rukomeye mu nzego za leta eka uruhara rukomeye kwa fasoni mu iterambere ry'igihugu ariko hariho n'uruhara abafasoni bashoboye kandi barangura ubwo ruhara nago akaba ari uruhara rw'amahoro nk'uko mubizi bafasoni turi kumwe Madame Antoinette Ndikumagenge na Madame Alice Nzamukunda Uburundi bwaraciye mu byane zikomeye cyane rwose kuva mu kironka intayo kwikukira nk'uko mubizi mu myaka haraciye imyaka irenga 60 Uburundi butaronka gahengwe buja mu ndyane za politike indyane z'intara hariho abantu benshi bavuga ko abafasoni bashaka kugira uruhara mu kumvikanisha cyane cyane abagabo aho twarabonye uruhara rwa fasoni mu biganiro byabereye yarusha ikintu cyokorwa uruhara rwa fasoni mu kubungabunga amahoro n'umutekano w'abankuruhe madame Antoinette Ndikumagenge
umukenyezi ni na rirondo umukenyezi niwe byose bisa n'uko umengo bizunguruka ko mu by'urugo reka no mu by'igihugu nyine murazi neza yuko amahoro atahari umubyeyi ataronka amahoro mu bibondo byiwe murazi yuko niyo habaye ingorane umukenyezi ariwe ahamerererwa nabi cyane rero ibabaje ni uko no muri ibyo biganiro
bihora biba mu byerekeye kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi nabona mengo abakenyezi kugira ngo babitemwo byacakure cyane ariko kandi muzi yuko twese turabizi abarundi barabizi yuko umukenyezi atotegerezwa guhara kuko byinshi ari we bicako cyane kuba ingaruka nyinshi zizanywe n'umutekano muke birababaza umukenyezi cyane rero nicyo gituma abakenyezi bofata iya mbere mu kubumbatira amahoro n'umutekano hanyuma no mu nyigisho bahereza ibibondo byabo murazi yuko aribo bama hafi abana bakaza barabaherezamo n'inyigisho z'amahoro zo gukunda Uburundi z'urukundo kugira ngo abana bakure by'ukuri bafite agatima k'ubuntu yego nibaza yuko hanyuma kandi hageze ibiganiro biraba ubuzima bw'igihugu murazi yuko ukimera neza ari uko umutekano uhari akaza baribuka umukenyezi kuko arafite intererano idasanzwe akamwibuka ntibe yuko umengo biciye mu gusaba biciye kure kugira ngo baze kugira icyiyumviro baterereye muri urwo ruganda rw'inama zo kugarukana amahoro n'umutekano cyane cyane ukuri ndasabye yuko nibyo twamye tuvuga kandi tugaruka ko ntibatumire umukenyezi kuko intererano yiwe ifite akamaro gakomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi
madame Alice
bahimirize ugwaruka rw'abigeme n'ubwo abasore bariko bararuka baba barukiye impande y'ababyeyi babo bogenda aho haziko ku ndero kuziko ababyeyi bakabahereza indero tukabahereza indero runtu rupasoni y'urukundo y'ugukundana hagati yacu mu budasa bwacu mu migambwe idasa nkuko n'ubundi Imana yaturemye tudasa kugira ngo tuyineze tuyitegereze niho haho rero abana bacu nibaba bakuze tubahanura tubereka urukundo nta kibuza yuko amahoro azosasagara mu gihugu cyacu murama mubona yuko kenshi ugwaruka iyo hagize ikiba gihungabanya amahoro n'umutekano usanga baba ba mbere none rero ababyeyi nitwe dufise cyane cyane abakenyezi uruhara nta ngere kugira ngo dushobore guha indero nziza n'impanuro tuhereze n'abana tubereke urukundo bukunda bagenzi babo mu kibano ubudasa bwabo
madame Alice Nzabukunda hariho abantu bavuga ko yaba abapfasoni barafashe ibanza bikomakomeye mu nzego z'igihugu kuva kera kuva urundi bucikukira urundi butari kugwa mu isanganya ngo bwame mu byane z'amoko z'intara ekani za politike aho mu havuga ko
n'ukuri n'ukuri koko umukenyezi uri kandi kurya abyara arabyara akabyara mu Burundi arabyara akabyara abahutu akabyara abatutsi akabyara abatwa arabyara akabyarira mu ntara runaka bwiwe iyindi ntara umukenyezi rero n'umuntu w'isi ni ukuvuga ngo umukenyezi muri kamere yiwe n'umufatisi urukundo rwinshi adashobora kubona icyononekara umuntu ashaka gutunganya n'umuntu ashaka gutunganiriza abandi kuba urwo rukundo Imana yamuhaye yamushyizemo kugira ngo atware umwana amezi icyenda mu nda amubyara mwose amurera kure iyo ni impano idasanzwe abakenyezi ituma rero umutima w'urukundo tuba dufite tugishaka icyomeka icyo gituma rero iyo abakenyezi bari imbere baragwanira amahoro icyo gisaba rero ko umukenyezi igihe cyose wakurikirana bagakurikirana iyo politiki tuvuga tukuvuga ngo barinda kuba bari mu miganda abari mu miganda n'abatari mu miganda bagakurikirana ku munsi ku munsi uko biraba ibyanyu ntibishobora kubaho abakenyezi bahaguze bagakurikirana ibiko biraba mu gihe ni ukuvuga yuko wagwaruka abantu bashaka gukoresha ngo babijyane mu ibarabara mu gihe umukenyezi acungana n'abana be akabaha ingero akabereka ibi bintu byagiye biragenda nabi ibintu byagiye biratangira abo byagiye biratako nicyo abahanuye kugira ngo ntibabikwemere abakenyezi bose bahagurukira bagacungana n'abana babo bagacungana n'abashingantahe babo kugira ngo n'abashingantahe babo
Sozera kikiganiro bafasoni nashaka tuvuge ku kibazo cyashikirijwe n'abarundi benshi cyane rwose mu biganiro bitandukanye twagiye turagira ico naco akaba ikibazo cyo kutavugana ukuri hagati y'abarundi kishora kuba ari nacyo cyatumye haba indyane zitavana ko kugira ngo abarundi bavugane ukuri iminsi yose eka ukuri n'ijambo bishigwe imbere hoko rwiki mumfasoni Antoinette Ndikumagenge
mu byukuri cyavugwa kugira ngo tubyane twavuze zo gihabye bona igihugu cyacu cyubakiye kuri reka n'ibindi bihugu cyubakiye kuri politike ku migambwe rero iyo habaye ibiganiro kenshi urumva yuko hari ikintu bashyitse ko ibintu kumva ngo hariho inzandiko zasinywe amasezerano yasinywe ariko ugaca usanga ishyirwa mu ngiro z'aya masezerano ntagiye nk'uko iri mu nyandiko ibyo rero bikerekana yuko by'ukuri habaye uguhendana habaye kutavugana ukuri nicyo gituma udukosa twoba twaragiye turaba twokosorwa by'ukuri hanyuma amategeko uko yanditswe cyangwa amasezerano uko yanditswe agakurikizwa uko nyene kuko niho haho usanga umuntu abuze ati nakarambe mukiye twari twaganiriye none yari abarihindukije ugatusanga bitumye naka kumbura sapura ugasanga bije nabi ehe raba nk'ubu ko tuiriwe tubikije bakavuga bati nukuri uno gushyira imbere ibiganiro ko yaraye arivumereye perezida nibahamagara ne bose n'abegwa n'ibibazo bya politike baganire bashyira hamwe nk'abarundi nyene bavukanye bashyire hamwe hanyuma bigire hamwe ngene igihugu cyacu cyotera imbere atawandya wangura ataguhishanya atakugira ngo twaganiriye iki none kirahindutse niho nizo ndyane zizovaho hanyuma igihugu kigatera kijya imbere by'ukuri hanyuma ikindi nacyo ni ukuri hariho imvugo usanga zikabura zisomoza zituma abantu barakara zigatuma boba babasomoreza ku bandi izo mvugo nazo nyine na cyane cyane ngaruke kuri kwa kwaruka abakuze barakunda kubasomoza kandi aribo babyeyi babo kandi babigirira abana babo bakabasomoreza kuri bagenzi babo bavukanye babyara babo bakabasomoreza ku babyeyi babonkeje amabere n'ukuri n'iyi ni ingendo ikwiye guhagarara ni ingendo mbigiye guhagarara ikwiye guhagarara mu Barundi kuko twitwa ababyeyi twararetse duhamagariwe kwama misi yose twereka abo tubyara abo tuvukana nimba ndi mboneza koko tukabereka icyama twamukamwo tukareka izo mvugo zisomoza tukabafasha n'ukuri kugira ngo abarundi banywane tuvugane ukuri dushyire hamwe tujye mu nama n'ingingo kugira ngo igihugu cyacu
kigende neza izo njyane ntaho zizosubira kuva Federike hamwe twogira ibyo twiyemeje tukavugana ukuri by'ukuri tutanyegezanije ibyo twiyemeje bikagenda uko ibiri mu nyandiko mu mategeko agenga u Burundi tukabikurikiza uko biri ntacyo buza yuko u Burundi bwogenda neza nta muntu afite akangonongono.
Murakoze cyane rwose Madame Alice Nzomukunda. Ikibazo cyo kuvugana ukuri ni ikibazo cyashikirijwe n'abarundi benshi cyane rwose, abanyapolitike, urwaruka, eka n'abafasoni. Hokorwa iki kugira ngo abarundi bame bavugana ukuri, uruhara gukuri mu gutsimbataza amahoro rwoba nkuru?
Mu bisanzwe muri kamere y'Abarundi mu mico ya kera burya Abarundi umenga hariho ukuntu bari barashyize kwinshi byari byaragiye no mu mico y'Abarundi ubundi biriko biragwanywa buhoro buhoro kandi bigatinda bimere abantu bose babihagurukira urazi ko hariho n'imigani y'Ikirundi nziza cyane aho wumva bavuga ngo kabese mbatera umwana ugasanga n'umugani wigisha mu bantu nibaza yuko ariko imico hari abantu benshi bazi yuko gukora utunyanganyanga gukora utuntu duhishije kubwira umuntu akantu k'urugeri kugira ngo umucemo ni ibintu bibi cyane ndibaza yuko ari ingeso ziriko zirahera buhoro buhoro abantu bariko baratahura yuko iyo ngeso yo kuvuga ikintu atari cyo ugomba gukora no kwemera ikintu atari cyo ugomba gukora no kuvuga ikintu ufite ikindi nyuma y'umutwe ari ibintu biteza kwawe ukabyiyamiriza bigahera mu mitwe yabo nicyo kimwe rero bibaza yuko harakeneye yuko imico y'Abarundi bamwe bamwe kuba bose ari Abarundi bama bagendera mu kuri bagomba kuvuga ukuri icyo bagira gishyika hakaba n'abandi ari ubuhizi kubenshi ari ubuhizi utenda ubuntu ukamurenganya cyangwa ukamugirira ikintu ariko bamubwiye ikindi ukamubwira mu bwoko bw'ikintu bitandukanye n'icyo wavuze abantu bamwe nabo bakaba abantu bashyirwa ku ruhande bakaba abantu badahabwa ijambo bakaba abantu bakumirwa kera hariho umuco bagira yuko umuntu bakagukura mu bagabo bakagukura mu bagabo umuntu agira ibintu bitandukanye n'ibyo yemeye akakurwa mu bagabo agasubira mu wa muco ko nabuze ko n'umushoro wabwiye ngo azoshyiraho ngo intaya zo kumugina ni ikintu cyiza cyane baragishimira gushyiraho intaya zo kumugina hajya rero niho abantu kuko bose baba bazi nani ni ukuri hajya hacasigira abantu kuvuga ukuri kuko abashinga nawe mu bana mu kibano nibo basubiza ku mirongo kuko utagiye ku mirongo baraguca ikibyosebyayishimire ndabona yuko uko kuvuga ukuri bizosimba bigasubira bikaja mu mitwe y'Abarundi kuko bazokama baronga ibihano aho baherereye ku buryo bamaze kubona ko basigaye ibisimbwa bagateza kwiza kuca mu murongo kizi nasaba kandi tuma abantu basubira mu kuvuga ukuri hariho ibintu by'umuco w'ikirundi akaranga ko umuco w'ikirundi.
Madame Alice Nzomukunda, ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mwaganire ni Radio Ijwi ry'Amerika kuri ibibazo nkora mutima bijyanye n'uruhara rw'abafasoni mu iterambere ry'igihugu hamwe no mu kubungabunga amahoro. Mwakoze cyane.
Murakoze cyane Cedric kwa mwantumiye.
Ndabashimiye namwe Madame Antoinette Ndikumagenge ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni Radio Ijwi ry'Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane rwose bijyanye n'uruhara rw'abafasoni mu iterambere eka no mu kubungabunga amahoro mu Burundi. Mwakoze cyane.
Ndabashimiye cyane Federice, ndashimiye Alice batangiye ikiganiro, abo bose bariko baracumviriza bigoye bakadutega amatwi.
Mwakoze tuzobatera kamo. Mwakoze cyane rwose, mugire umugoroba mwiza.